Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuruno musi wa gatatu itariki 5 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2018 muri studio Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese mu biganiro byacu. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave, mu gitondo mutwumvira kuri metero 25 cyangwa 31 cyangwa 41. Ku mugoroba naho mutwumvira kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Kaze mwese.
Ebandesheye ngo nandikishije umuhutu kandi njye wengene kudepoza ku ntara navuze ko ndi umutunzi. Umuntu acamanga iminsi ngaho iminsi itatu yose arayimara adakora akazi. Iminsi itatu iheze baturiza imodoka nina gisirikare dushyira ku ntara.
Bambwiye ngo nabeshe ko ndi umuhutu kandi ndi umutunzi. Tugiranye cyo turavamo umugabo we yatwandikiye imbere y'igisirikare yagize impuzu ya gisirikare cyo turazikura twambaranye n'impuzu za gisirikare.
Abo ni bamwe mu misore iherutse kwirukanwa mu gisirikare yagirizwa ko yabeshe ku bwoko bwayo mu kwinjira mu gisirikare. Iyo nkuru hamwe n'izerekeye amatora y'abadepite mu Rwanda hamwe n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Kaze. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise.
Mwaramutse Oriane, turahera muri Congo. Umugambwe MFC wa Jean-Pierre Bemba uragabisha ko ku nyungu z'igihugu giye gufata ingingo zikomeye inyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yimukuriye mu higanwa ryo kurondera uzosubirira Perezida Joseph Kabila muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ingingo yashikirijwe ku munsi wa mbere sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yarakumiriye Bemba ku rutonde rw'abakandida bazokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku igenekerezo rya 2023 ukwezi kw'icumi na kabiri imwagiriza gufumbatisha ibyabona mu rubanza ariko araburanishwa na CPI. MRC uvuga ko ugiye gukorana n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntumbero yo gutegura urutonde rw'ibyo bagiye gukora kugira basubize abakongomani ubwigenge bwabo banyazwe. Ibyo byashikirijwe mu nama yahuje ibiro vya politike vy'uwo mugambwe ejo ku munsi wa kabiri. Ishirahamwe mpuzamakungu ni ryarashoboye gutunganya ibiganiro byashitse ku guhagarika intambara yari imaze indwi mu murwa mukuru wa Libya, Tripoli. Iryo tangazo ryo ku munsi wa kabiri ryashikirijwe inyuma y'aho abategetsi ba Libya bashikirije ko abafuye muri uko gutana mu mitwe bashika kuri 61, abandi batari bake barakomereka. Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubutaliyano barashima ayo masezerano yo guhagarika intambara, bagahamagarira impande zirwana kwirinda gukora icyo cyose coza gisubiza inyuma ayo masezerano. Mwamenya ko izo ntambara zatanguye i Tripoli ku itariki ya 27 z'ukwezi k'8 inyuma yaho muhari witwaje ibirwanisho ufise kirindiro i Tarhuna ku birometero 65 mu bumanuko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru Tripoli ugabiye igitero kuwundi muhari bisanzwe bidacana uwaka. Abahuza ba ONU batangaje ejo kuwa kabiri ku kibuga c'indege c'i Tripoli gishobora kuzosubira kugururwa ariko nta gihe batanze. Leta z'Ubumwe za Amerika zemeye ko zizokwishura neza kandi mu buryo butomoye mu gihe igihugu cya Siriya cyokoresha ibirwanisho by'ubumara mu ntara ya Idlib, ikirindiro cya nyuma cy'abarwanya leta ya Siriya. Ibiro vya White House vyashikirije ejo kuwa kabiri ko biriko birakurikiranira hafi bibera muri Idlib, aho bivuga ko abanyagihugu binzira karengani bashika ku mamiliyoni bafise ubwoba bw'ibitero vya Perezida Bashar al-Assad. Amerika yavuze ko izobandanya ikorana n'ibihugu bicuditse mu ntumbero yo gutorera hamwe umuti urama mu ntambara yo muri Siriya hisunzwe ibyemezo bizoshikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ambasaderi wa Leta z'Ubumwe za Amerika muri ONU Nikki Haley yashikirije ko inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano izokorana kuri uyu wa gatanu uza kugira bavugane kuri icyo kibazo. aha muri Amerika kandi abanyagihugu baharugwa mu bihumbi amajana baba kunkengera za mazi mu manuko bwa leta zimwe za Amerika ejo kuwa kabiri bariko baratekera imisenyi mu mifuko bapakira ibifungurwa bitegurira guhunga igihuhusi kivanze n'imvura ciswe Gordon bivugwa ko kiriko kigana ako karere amareta agabishwa muri ico gihuhusi ni Louisiana, Mississippi, Alabama na Florida. Imvura igera kuri santimetero 30 niyo yitezwe mu bice bimwe bimwe hagagabishwa ko n'abantu bashobora kuhasiga ubuzima. Amashirahamwe y'ibitoro arashobora nayo nyine kugara. Perezida Donald Trump avuga ko leta yiwe biteze gufasha mu bikorwa byo kugarukira kubo ico gihuhusi kizo hitana. Umuntu umwe nawe yaratangajwe ko yafuye abatari bake barakomereka nyuma yaho baguwe ko n'ikiraro mu gisagara ca Kolkata mu buseruko bw'Ubuhindi kumuhingamo wo ku munsi wa kabiri. Amakuru atangwa n'igipolisi avuga ko n'imodokari zakorokanye n'ico gitarurwa. Abategetsi muri ako karere batangaza ko umuntu umwe yafuye, abandi 19 barakomereka kandi abandi barashoboye bashobora nabo kuba barahambwe n'ibisigarira by'ico gitarurwa. Ibyo bibaye mu gihe mu mwaka wa 2016 ikindi kiraro kitari bwahere kubakwa muri ico gihugu nyene cy'Ubuhindi cyasenyutse, abantu 226 bahasiga ubuzima, abandi batari bake barakomereka.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Mu Rwanda, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yaritangaje imyanya imigwi ya politike yaronse mu matora y'abadepite yabaye ejo bundi ku munsi wa mbere. Nivyo umumenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Eric Bagirubusa agiye kudushikiriza.
Ufatiye kubimaze gutangazwa na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Rwanda ku byavuye mu matora y'abagize Inteko Ishinga Amategeko, umutwe w'abadepite yabaye kuva ku itariki 2 kugeza ku irenyezo ku kwezi kwa 9, biragaragaza ko ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi n'andi mashyaka bihurije hamwe bongeye gutsinda amatora ku bwiganze. Mu myanya 53 y'abadepite mu cyiciro rusange begukanye imyanya 40. Ishyaka Riharanira Demokarasi n'Imibereho Myiza PSD ryatsindiye imyanya 5, rikurikirwa n'ishyaka Riharanira Ukwishyira Ukizana kwa muntu PR naryo ryatsindiye imyanya 4. Ayo mashyaka niyo yaramaze imyaka 24 mu Nteko Ishinga Amategeko no mu butegetsi muri rusange. Igishya muri aya matora noneho ku nshuro ya mbere hinjiyemo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayo nayo ni ishyaka Riharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party n'ishyaka PS Imberakuri. Buri shyaka muri ayo mashya ryatsindiye imyanya 2 mu Nteko Ishinga Amategeko nk'uko bitangazwa na Profesori Kalisa Mbanda, Perezida wa Komisiyo y'Amatora.
Green Party itsindira imyanya 2 mu Nteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite, naho PS Imberakuri itsindira imyanya 2. Ibi turabivuga by'agateganyo.
Ijwi rya Amerika ikimara kumva ibyavuye mu matora mu buryo bw'agateganyo yavuganye n'abayobozi b'amashyaka mashya yinjiye mu Nteko Ishinga Amategeko by'agateganyo. Nahereye kuri Perezida wa Green Party Bwana Frank Habineza, mbanza kumubaza uko yakiriye ibyavuye mu matora.
Turabyishimiye kuba ko ariko bwa mbere ishyaka ryinjiye mu Nteko, ishyaka rya opozisiyo, ni urwego rwiza. Ni ikintu kiba tugezeho, ariko twizeye kubona imyanya myinshi ntabwo twayibonye, ariko ibyo turabishimiye.
Ibitekerezo byanyu mwagiye muvuga mu migabo n'imigambi yanyu mwiyamamaza, Abanyarwanda babyitege ko ariko bizakomeza?
Niko bimeze rwose. Ibyo twijije Abanyarwanda byose tugiye noneho kureba ukuntu dushyira mu bikorwa, tuganira n'imico ya politike tuzabona nayo mu Nteko. Twijije Abanyarwanda ibijyanye no gukuraho umusoro w'ubutaka kugira ngo ubutaka bube ubwabo, n'ibindi byose twijije Abanyarwanda rwose. Ntabwo tuzabaveba, tuzakomeza kubishyira imbere kandi nta kabuza bizagerwaho.
Nkimara kumva uruhande rwa Green Party, nakomereje ku ruhande rwa PS Imberakuri, nabwo mvugana na Perezida waryo Madame Christine Mukabunane, nawe ati
abyakiriye neza. Kandi twashoboye kubonamo 5%, kandi twashimiye abadutoye n'abadufashije bose nk'abayobozi b'inzego z'ibanze bakoroherezaga mu kwiyamamaza n'abandi bose bafatanyabikorwa.
Umuntu yavuga ngo imigabo n'imigambi namwe mwari mufite mugeze mu Nteko Ishinga Amategeko nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, bizakomeza?
bizakomeza cyane ndetse ahubwo bigiye kugira imbaraga kuko nibura tubonye imyanya igaragara yo kubivugiramo.
Ayo mashyaka yombi mu nteko ishinga amategeko ari ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Yombi amaze imyaka 9 hatanira kujya mu butegetsi, ibi rero bishobora gufatwa nk'inkuru nziza kuri aya mashyaka. Ariko nanone no mu mboni y'amahanga kuba aya mashyaka yavutse nyuma ya jenoside abonye ibyicaro mu nteko, kuko ubutegetsi bwa Perezida Kagame bwakunze kunengerwa kugucecekesha batavuga rumwe nabwo. Perezida wa komisiyo y'amatora yanatangaje by'agateganya batoreye guhagararira abafite ubumuga n'urubyiruko. Ku ruhande rw'abafite ubumuga hari bwana Eugene Musorini, naho ku rubyiruko hari bwana Ernest Kamanzi na Christine Maniriho. Muri aya matora nta mukandida wigenga wabashije kugeza ku ijwi rimwe ku ijana, bose uko ari bane batahiyaho. Kuri uyu wa kabiri kandi hanabaye amatora ku cyiciro cy'abagore bagomba guhagararira abandi mu nteko ishinga amategeko. Komisiyo y'amatora iravuga ko yose yagenze neza, ariko ko amajwi yose yo mu ntara atarabageraho ngo babashe kumenya ibyavuye muri aya matora y'abagore. Abatoye hari icyo biteze kubazabahagararira.
Kuri iyi manda ni ukureba imbere cyane, ni ugukora umuvuduko cya cyizere tuba twagiriwe nk'abagore bakagisigasira, ku buryo bagomba gukora ibidasanzwe kugira ngo cyizere igihugu cyahaye umugore koko bagumize bakibone. Njye nicyo nifuza ko bazasigasira agaciro baba bahawe.
Abo tugiye gutora turabifuza ko bazatuvuganira nk'abagore, tukaba mu bwigunge, tukaba damu beste bahagarariwe dukomeye muri byose.
Nakwibutsa ko kugeza ubu mu badepite 80 hasigaye abadepite 24 bataramenyekana bazaba bahagarariye abagore muri 30% byabo. Ukurikije ibyagaragaye muri manda icyuye igihe FPR n'andi mashyaka bihurije hamwe batakaje umwanya umwe, PSD yatakaje imyanya ibiri naho PR nayo yatakaje umwanya umwe. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukivuga ku matora kandi ugaruka rwaratoye babiri bazobaserukira mu nama nshingamateka. Ayo matora yakurikiranywe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Kamanzi Ernest 1499, Igiho Clarisse 1118, Kayirebwa Eliane 19, Rutabingwa Emmanuel 3.
Uhagarariye umugwi w'igihugu uhujeje amatora ariko arasoma ibyavuye mu matora y'abadepite babiri baserukira ugwaruka. Abakandida 226 nibo bitoje. Inyuma y'amatora amazina yaje imbere ya bose n'aya Kamanzi Ernest umusore wo mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajepfo, na Maniriho Clarisse umwigeme aturuka mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Bose bansa kugaragaza umunezero bafise imbere yuko umugwi w'igihugu ugaragaza ibyavuye mu matora ku rwego rw'igihugu. Batowe n'abaserukira ugwaruka kuva mu mirenge no mu turere 30 tugize igihugu bagera ku 223, mu gihe abategerezwa gutora bari 257. Besegura ko ayo matora yitabiriwe ku bice birenga 86% ku ijana. Abo batumye abo batoye kuzobacikanira ijwi hejuru ku kibazo cy'ubushomeri, inda zitifujwe mu bana b'abakobwa n'ibindi.
Abakobwa dufite ikibazo cy'inda zitateguwe hano hanze, usanga abakobwa batwara inda zitateguwe, ni ukubagira inama. Ikindi mu iterambere umukobwa kumva ko ashoboye
agakomeza gutanga ibitekerezo bizatuma urubyiruko rubasha kuba mu nzego zifata ibyemezo, n'umubare w'urubyiruko duhagarara mu nteko ishinga amategeko ukawava kuri 2 ukawagira no kuri 5 biramutse bikunze, nibura buri ntara ikagira umudepite w'urubyiruko yihagarariye.
Ubushomeri butwugarije ndetse n'ibiyobyabwenge n'inda zitateguwe ni inzitizi ku iterambere, kuko urubyiruko rwinshi bagenda rukishora mu biyobyabwenge rukabura umwanya wo gutekereza ibyaduteza imbere, abandi bagaterwa inda bakiri abangavu, ugasanga umwanya mwinshi bawumaze bajya kwita ku bana, ndetse abana bajya no kungana bagata amashuri n'ibindi bibazo nk'ibyo ngibyo.
Cyane cyane ku bintu bijyanye no guhanga imirimo abana b'abanyeshuri batoya bari umuna bacu, twifuza yuko bashyiraho nibura amategeko abereye uburezi kugira ngo ireme ry'uburezi mu Rwanda ribashe kuzamuka.
Abo mu karere ka Kayonza bobo bafise umuti w'ubushomeri.
Twebwe tugiye kwiha gahunda cyangwa se twihaye gahunda yo kwihashyira mu matsinda, bakazatuvuganira akaboneka inkunga zizamura urubyiruko zigaca mu matsinda, hanyuma urubyiruko rudafite akazi rukabasha kwibonamo kandi rukiteza imbere.
Abo mu karere ka Nyabihu nabo bafise ibindi bibaraje ishinga.
Imihanda kaburimbo, hari imihanda ingi isanzwe y'igitaka imwe ikorerwa na VUP, ariko by'umwihariko baduhaye kaburimbo inyura mu mavene nk'uko bizamusanze zimeze cyangwa hano i Kigali byaba byiza kurushaho.
Irambona Liberata aserukira uwo mugwi w'igihugu yabwiye Ijwi ry'Amerika ingene ayo matora yagenze muri rusange.
Byagenze neza kuko wabonye ko baje ari benshi baratora mwituze umutekano wari wubahirijwe kandi ubona abatora indorerezi abanyamakuru mwese mwabibonye amatora yagenze neza ariko nta waje atujuje isabwa byose byari byuzuye nta kidasanzwe cyagaragayemo
abatowe baje kwiyongera ku bandi 53 batowe kuri uyu wa mbere baserukira imigambwe n'abigenga abagore 24 batowe kuri uyu wa kabiri hamwe n'umwe aserukira abafise ubumuga bose hamwe bakaba 80 umugwi w'igihugu jejwe amatora uvuga ko naho ibiharuro byose bitaraheza kwegeranywa ivya mbere byerekana ko umugambwe uri ku butegetsi FPR uzi imbere n'ibice birenga 75% kwijana Pierre Clavinio nkuru ikigali kubwijwe rya Amerika.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi hari misoro yo mu ntara ya Kirundo iherutse kwirukanwa mu gisirikare yagirizwa kuba yarabeshe ubwoko bwayo. Uno munsi isaba kurenganurwa yemeza ko ubwoko batanze ari bwo. Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko intonde z'abasavye kurenganurwa zarungitswe kuba bijejwe akabasaba kurindira inyishu.
Imikangara iheruka gutora ibibazo biha uburenganzira bwo kwinjira igisirikare imaze hafi amezi abiri itanguye imyimenyerezo mu bamenye ibyo bibazo mu ntara ya Kirundo ku rwego rw'abasirikare bato bato bariko bagirira iyo myimenyerezo mu ikambi ya Mwaro ni muri uwo mugwi havuyemo abirukanwa bagiriza kwiha ubwoko badafise aba bagirijwe ko bigize abatutsi kandi ari abahutu iya marabo barabihakana
twagize nk'uku haheze nkingi nka zitatu dutanguye akazi tubona baradusomye komanda seyinye na cyo ibintu cya formation ahimwa twumva baradusomye ngo abantu abanaba ngo bivye ubwoko ariko nyine tugwa mu gahundwe kebambesheye ngo nandikishije umuhutu kandi njye wengenda ku depoza ku ntara navuze ko ndi umututsi basha umuntu acamara ngaho iminsi itatu yose arayimara adakora akazi iminsi itatu iheze baratwuriza imodoka ni na gisirikare dushyira ku ntara
bambwiye ngo nabeshe kuko ndi umuhutu kandi ndi umututsi tugiranye cyo turavamo umwambaro wari watwanje imbese w'igisirikare impuzu ya gisirikare cyo turazikura twambara nyine impuzu za gisivili
hari n'abandi tutashoboye kubonana ngo tuvugane kuri mikoro bavuga ko bagirijwe kwiyita abahutu kandi ari abatutsi abana bo nyene bakomeza kwemeza ko ubwoko bwabo ari ubw'abahutu bandikishije uyu we avuga ko atigeze amenya se we amuvyara akavuga ko yihitemwo ubwoko bwa nyina agasaba ko atawo bumukura ko
twaravuye nyine turi muri tuvuye muri sport muri tactique ama bacu batubwiye ati rasambirema mwese ni mutonde pare province turatonda pare province hanyuma rero ti tujya tubasomera abantu babishe ubwoko bace bata baradusoma bahereye ku ntara nyine twese mu kintu cyo dusanga turi abantu 27 mama n'umututsi papa nawe ntawe nigeze mana kuva nakavuka ubwoko ni je nabwiyumviriye kubera ntigeze mbona papa nta n'uwabayeho yaciye amwihakana umva ntisinemewe neza n'amategeko ncangira ku bwoko bwa mama nye
baba abirukanwe bagizwe kwita abatutsi canke kwita abahutu barasaba kurenganurwa yamara icyizere n'igike kubera bamaze gusubirizwa
harimo abantu dushobora kuba twararenganijwe ubwoko umuntu atabeje saba yuko cyikuri iyo rekarama agasubirayo kabandanya gako
tuno turaraba ukuntu bamwe badusubirira bamaze kugenda ku kazi ndibazanyika tusaba tutigiye natwe no turekarama byo bipfa busa
cy'ukuntu ndabibona bamaze kuza abo baramplasa bamaze kuza nta kundi byogenda nyene byamaze gushika
nashatse kumenya ko abirukanwe bose boba bavuga ko babeshewe abasaba kurenganurwa barafise icyo babivuga ko
harimo abantu bashobora kuba barakoresheje amanyanga kugira ngo binjire gusa njye sinumva nk'ukuntu wewe ugenda kudepoza uvuga ubwoko bwawe ahagira ibintu nk'ibi bakaca bahindura ubwoko none nk'ubu wavuze ugenda kudepoza wavuze kuri umututsi ukaca usanga baraguhindura ubwoko ngo uri umuhutu nibyo bintu basumva byo babyumvikana
birashika kabaha babeshe mugabo naho biru
yego kukaba nkako harimo ababeshe n'abandi batabeshe
abiyandikishije mu gisirikare mu ntara ya Kirundo bakigwa n'abababoneye izuba muri ubwo rwego bo mu ikambi ya Kirundo twaciye kubarongoye iyo kambi kugira tumenye uko icyo kibazo cyabo birukanwe cyifashe mu burongozi bw'iyo kambi babwijwe rya Amerika ko intara ariyo ifise ico kibazo mu minwe Alain Tibere Mutabazi arongo intara ya Kirundo avuga ko bakiriye abashoboye gushika kare gusaba kurenganurwa. Uyu mutware akavuga ko intonde zabo n'ivyo basaba kurenganurwamwo vyamaze kurungikwa kuba bijejwe, akabasaba kurindira ikizovamwo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tukiri mu Burundi kandi abagize inama mpanuzwa jambo z'amakomine mu gisagara cya Bujumbura baridoga ko amakomine yabo adafatwa nk'ayo mu gihugu hagati, ko mbere ubushikiranganji yegukira butayakorera ko amasuzuma. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe kwegereza iterambere abanyagihugu avuga ko ivyo bidakogwa kuko ayo makomine atagira ubwigenge mu by'ubutunzi. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Patrice Sabukwigura numwe mu bari mu manama manuzwa jambo ya makomine ya Ntahangwa, Mukaza na Muha ya meri ya Bujumbura bidogera uko makomine yabo yifashe. Uyatowe muri komine Mukaza ashikiriza ko atamasuzuma akorwa n'ubushikiranganji bujejwe kwegereza iterambere abanyagihugu kuri ayo makomine nk'uko bikorwa ku yandi makomine y'igihugu, igikorwa kiba uko umwaka utashe.
Ndabisuzumye nk'imyaka nk'ibiri, nuko iyo bari kubarasuzuma yandi makomine yose yo mu gihugu, ikomine zitatu zo mu gisagara ca Bujumbura zozo ntizisuzumwa. Ko bibira nababaje iyo wumvise ngo komine Busiga yabaye ya mbere, hanyuma komine Mukike yabaye ya nyuma, mugabo warindira urutonde rwa komine Muha, rwa komine Mukaza, rwa komine Ntahangwa ukarubura.
Icyo kibazo kirazwi muri urwo bushikiranganji nk'uko byemezwa n'umuvugizi wabwo Bartazaro Niyonzima, yabwiye Ijwi rya Amerika ico biva ko kugira amakomine atatu yo mu gisagara ca Bujumbura ndakorwe ko amasuzuma.
Singaha mu Burundi gusa ibisagara vy'imirwa mikuru amakomine abigize kenshi usanga afise uko atunganijwe bitandukanye n'amakomine ya ruguru. Mbere no mwibwirizwa rigenga amakomine birimwo aho bivugwa yuko amakomine y'igisagara ca Bujumbura ategerezwa kuba atunganijwe ukundi isa. Rero nico gituma tudashobora nko kuvuga yuko twoja suzuma amakomine y'igisagara ca Bujumbura kuko ntafise ubwigenge kubijanye n'uburyo. Ico nico kibazo nyamukuru kihari kuko afise ubwigenge kubijanye n'itunganyo ry'intwaro ariko ntafise ubwigenge kubijanye n'uburyo.
Abagize amanama mpanuzo jambo y'amakomine atatu agize igisagara ca Bujumbura bavuga ko bafise amakenga. Patrice Sabukwigura yabwiye Ijwi rya Amerika ko ayo makomine ashobora kuba ya nyuma mu iterambere hamwe atagihindutse.
Iyo isuzumwa ritabaye hariho vya miliyoni 500 baha mu makomine yose y'igihugu zitegezwa gukoreshwa. Hariho intwari ibereye itegezwa kuba mu ikomine yariyo yose. Uretse nayo babaha nk'imfashanyo, hariho n'ayandi nabo bironderera kuko nabo barafise aho ububasha bwabo bugarukira mu kurondera amafaranga, barafise aho bageza mu gutegura imigambi y'amakomine barongoye. Mbere birashika ko n'amanama y'amakomine, ayo manama aba gake canke ntanabe. Ni ukuvuga yuko ivyo vyose bagiye kubiraba n'ingene amafaranga muri rusange akoreshwa, ingene intwari ikora muri rusange. Ndafise amakenga ko boheza basanga aya makomine yo mu gisagara ca Bujumbura ahakwa kuba ya nyuma.
Uvugira ubushikiranganji bwo kwegereza iterambere abanyagihugu Bartazaro Niyonzima ndakana ibivugwa na Sabukwigura, aremeza ko kudasuzumwa kwa ayo makomine yo mu gisagara ca Bujumbura bituma aba ya nyuma mu iterambere. Avuga ko ari umurwi uza warashinzwe kugira utorere umuti ico kibazo. Akizeza abari muri ayo manama mpanuzwa jambo y'ayo makomine yo mu gisagara ca Bujumbura ko mu minsi ya vuba ishobora kuva mu nzira.
Mukaba mwumva yuko ibikorwa vyo biko birakogwa, hanyuma tukaba twiteze yuko muri iyi minsi iza niyo bamara kwerekana ingene amakomine ategezwa kuba yatunganije kubijanye n'uburyo no kwitoreza uburyo, kuko nico kibazo nababwiye kihari. Niho tuzoheza rero dukaca tugira duti reka tuyashire ku rugezo rumwe n'ayandi makomine, kuko numwe twarariko twe dufise mu bushikiranganji kubona hari amakomine tudashobora kuba dukorera ivyo ayandi ariko arakorerwa kandi yategezwa kuba yose ku rugezo rumwe.
Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ubunawo ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ivyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemwo. Mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Senateri w'igihangange John McCain wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratabarutse, yazize kanseri yo mu bwonko yari afite imyaka hafi cyane 82 y'amavuko. Yari muntu ki nibyo tuganiraho muri make cyane. John McCain akomoka mu muryango w'abasirikare bakuru bo mu ngabo zirwanira mu mazi Navy. sekuru na se bombi bageze ku ipetiri rya Miral no kuvuga ipetiri sumba yandi. John McCain nawe yakurikije umurage wabo ajya muri Navy kuva mu 1958 kugera mu 1981. Yarwanye muri Vietnam, yahabaye imfungwa y'intambara imyaka irenga itanu, agaraguzwa agati buri munsi. Yahakuye ubumuga butigeze bukira. Yasezeye igisirikari afite ipeti rya Navy Captain ringana n'irya Colonel. Kuva ku itariki ya gatatu y'ukwa mbere mu 1983 kugera ku itariki ya gatatu y'ukwa mbere mu 1987, John McCain yabaye depite mu nteko ishinga amategeko Congress. Naho guhera kuri iyi tariki ya gatatu y'ukwa mbere mu 1987 kugera atabarutse, yari senateri muri Congress. Yari perezida wa komite ya Sena ishinzwe ibya gisirikari. Mu mwaka w'2008 yahatanye na Barack Obama mu matora y'umukuru w'igihugu aratsindwa. John McCain amaze kuryamira ukuboko kw'abagabo, ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa cyashakishije uwayoboraga gereza McCain yafungiwemo muri Vietnam. Uyu mukambwe w'imyaka 85, Tran Trong Duyet, yabwiye AFP ko McCain yari umuntu ukunda igihugu cye atava kwizima. Si we wenyine wemeza ko John McCain yashyize buri gihe igihugu cye imbere y'ibindi byose. Abantu b'ingeri zose hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niko bazi kandi bavuga John McCain, usibye abirabura bamwe na bamwe. Ikinyamakuru Politico cyagiye kubashaka muri Leta ya Arizona mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. John McCain yarabereye umwe mu basenateri bayihagarariye i Washington. Oscar Tillman yahoze ayobora umuryango NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, ishyirahamwe riharanira guteza imbere abirabura muri Arizona. Yabwiye Politico ati umubano wa McCain n'abirabura ni zeru, nta kintu cyacu na kimwe nigeze mubonamo. Buri mwaka twaramutumiraga ariko ntiyigeze aza na rimwe. Uretse mu miryango iharanira uburenganzira bw'abirabura no mu banyemari b'abirabura niko bamuvuga. Ron Busby wo mu rugaga rw'abacuruzi b'abirabura muri Arizona yemeza ko John McCain atigeze abasura na rimwe. Ariko hari abandi birabura bo muri Arizona bavuga ibitandukanye. Art Mobley ni umunyamakuru uzi John McCain imyaka na myaka. Yemeza ko John McCain yamye abana kandi afasha abirabura b'ingeri zose. Yitangaho urugero ati nashatse gushinga radio ya mbere na mbere y'abirabura mu 1992 hano iwacu, ariko igisirikare cyarantambamiye bikomeye kivuga ko imirongo yacu izajya ihungabanya itumanaho ryabo. John McCain yarantabaye abyinjiramo, mbona uburenganzira bwo gutangiza radio yanjye na n'ubu irakora. Ijwi rya Amerika. Uko bimeze kose, igihugu cyose kivuga kandi cyemeza ko John McCain ari intwari y'igihugu yeguriye ubuzima bwayo bwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyapolitiki by'umwihariko bo bashyira imbere amatwara ye yo kubaha abandi n'ikinyabupfura mu bya politiki, ibintu bidakunze kugaragara kuri bose. Urugero, mu 2008 John McCain nyine murabizi yahiganwaga na Barack Obama mu matora y'umukuru w'igihugu. Rimwe arimo aganira n'abayoboke be, umutegarugori umwe afata mikro, umutegarugori w'umwera ati sinshobora kwemera Barack Obama kuko ari umwarabu. John McCain yarayimushikuje amubuza gukomeza igitekerezo cye, aramubwira nk'umwigisha ati madame, ibyo sibyo na gato. Sibyo, Obama ni umugabo wiyubashye, ni umunyamerika, ko tudahuje ibitekerezo nicyo cyonyine kituraje ishinga muri biturimo. Icyo gihe hari igice cy'Abanyamerika benshi babera bemezaga ko Barack Obama atari umunyamerika, ko atavukiye muri Amerika, ko atari umukristu, ahubwo ko ari umwarabu kubera rimwe mu mazina ye Hussein. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane, murakarama.
urakoze Thomas kuri icyo kiganiro. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi, ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka kuri micro.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.